umushikiranganje Melohantine Kanyana amenyesha kwa mezi atandatu aheza aramutswa umushikiranganje bw'ubutungane yiboneye yongera arumva abacamanza baryibiturire kubwiwe mu giturire sagaseseshwa rumuri mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje atwara umushikiranganje Kanyana yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bisata n'imanza biri mu biturire kurusha ibindi
amasentere y'intango aho twashoboye kubona ko urubanza rushobora gucibwa ugasanga bamwe bagiye kurushikiriza aho gushikiriza ingingo ya sentare bo bagiye gushikiriza ibyo biyumviriye maze abanyagihugu bashika ku rubuga bagashwana twarabonye aho abacamanza bubahuka umuntu yafatanye ibigwanisho akanavyemerera bakamweza kumugaragara no ngaha mu bushikiranganje ubugenduzi twabona amadosiye aho umuntu yubahuka agatanga icyiyumviro agashikiriza umushikiranganje ati sambura urubanza rusubigwemo bushasha kuko yari igiturire kabona yuko iyo ngingo atayifatiye nko muri sentari jeje kugwanya ibiturire kwihweje amadosiye yinjirayo tukabona amafaranga abantu babagirizwa mu nyuma sentari imaze guca urubanza amafaranga leta ishobora kukurayo tugasanga ni make cyane hose ugacubona neza yuko hariho ibintu byabaye hagati y'igihe uyo muntu afatwa n'igihe urubanza rushiriwe
umushikiranganje w'ubutungane yemeza ko kuva ubu atamukozi cyangwa umucamanza n'umwe azosubira kwihanganirwa afashwe yariye igiturire cyangwa yacatse yavuze ko ababikoze bakamenyekana uba bahaye ikigongo cy'ikivunga ariko acagabisha ko ari rya nyuma bahaye amahirwe
umuntu wese azosubira gufatwa yagiye kurya igiturire akajya kuryanisha abanyagihugu aho kubumvikanisha azohanwa bimwe by'akarorero si bimwe twahora tubona kera ngo umucamanza yononye ngaha aciye aronka yungururizwa handi ubu umucamanza azoboneka ko yakoze icyaha cyo kurya igiturire azokugwa mu kazi ubwo nyene atarinze no gutekerezwa acakurikiranwa n'ubutungane ahanwe hisunzwe amategeko kandi azokwame aba akarorero ku bantu bose bazoba bari kubarakora ivyaha be n'ivyo
tubajije umushikiranganje Kanyana kwa yatarama va muhira nuko irigabisha ritagamije gukumira abacamanza badatami ku ijambo yatwishuye ibikurikira
twovuga ko tarama va muhira jewe ndakira abene gihugu nkumva ibazo bafise ndafise amadosiye menshi ngaha abene gihugu basaba bati dushaka kwimanza zisubigwamo tukaraba tugasanga rimwe rimwe imanza zacitse nabi tukabibona tukabona igituma byagenze gutyo hanyuma ivyo kuvuga ko ari kubuza ubwigenge abacamanza nta na gatoyi twebwe turafise uburenganzira ugukontura twisunza amategeko nko muvyerekeye imanza z'ivyaha hariya rero nta muntu aca ku ruhande none rero iyo ufatanye ibigwanisho byuduhinza umuntu nyimba ateza guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose kuva ku myaka itanu ushika ku buzima bwiwe bwose ugaca ugenda ukajya munsi y'imyaka itanu kandi wemeje yuko wabimufatanye aho nivyerekana yuko uba wari igiturire canke ntubushoboye akazi nico naco nyene tuzokiraba kuko dukeneye gukoresha abantu bashoboye akazi kandi ubwigenge bw'umucamanza ni umutuma gukora ivyo yishakiye
umushikiranganje w'ubutungane yibutsa ko mu bushikiranganje atwara hashinzwe igisata abantu bashobora kwitura iyo basabwe igiturire n'abacamanza canke abandi bakoze muri ubwo bushikiranganje amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe Transparency International mu vyerekeye kurya ibiturire mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku bihugu 168 ku isi Uburundi bubuza mu kibanza c'150 mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC Burundi ni igihugu kigira kabiri mu kurya ibiturire icya mbere muri uwo muryango ni Sudani y'Amajepfo iza mu kibanza c'163 ibihugu bya Kenya n'Uganda biri mu kibanza kimwe c'139 nayo Tanzania iri mu kibanza c'117 igihugu cya mbere mu kugwanya ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko kikaba ari u Rwanda ruza mu kibanza ca 44 Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.